ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo mugambwe SNL byabereye mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Umushingamateka Gatongwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije wasanzwe cyegera cya mbere cy'umukuru w'inamashingamateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokarasi. Gwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora.
Iyo abatware bikiranije demokarasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu giswangwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo, ubugunge, agahotoro, kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa nk'ibyo. Mu gihe rero twimirije amatora biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bireruye aho kurondera kw'abarundi bumva mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo. Icyo twabwira mwene abo bantu rero umbwe batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza iby'igihugu ni uko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonakuziguza igihugu cyacu.
Ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ribaye mu gihe abarongoye uwo mugambwe badashirwa gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa. Uwagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira yezina mu bihingwa by'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu Burundi bwacu. Abiyumviye indirimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise nibateshe bate kuko igihugu cyacu ntigikeneye ingufu zo kusambura no kwica, ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cyubakirwe ku mushinge w'amahoro uri ku iterambere rirama kandi rya bose rishinzwe imizi koko. Umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyangwa kubaho nabi. Nta n'uwaremewe gutotezwa, gusuzugurwa, kurenganywa nk'uko atan'ubufite uburenganzira bwo kugira nabi abandi.
Umushingamateka Gatongwasa afise akamatera abatware n'abajejwe umutungane aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwarira bose. Afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubakwa z'umugambwe SNL n'abanywanyi babo.
Reka ntera kamo abatware barazwi ishinga no kwiyumva nk'abatutsi b'abanyagihugu bavavanure n'ingendo yo kuremereza abatwagwa ingingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenda igihugu cyacu. Nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imvura zimaze igira uko ziradusamburira igutubiriza cyangwa igutwononera ingoro hirya no hino mu gihugu. Iyo turi ko dukorerwa ayo mari yose aho binashika inyamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa, ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi ugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara.
No kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ariyo Hanate na CNDD yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu mujyi wa Bujumbura. Ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nk'uko abarundi batari bake bari babyiteze. Yaba Aloyse Baricakarongo ya Hanake cyangwa Gaspard Kobako avugira umugambwe CNDD FDD urongowe na Ronaldo Nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora binyunze n'abandi mu nani n'ababyifuza. Gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2020 bagera kuri 12.